y'intererano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Irini ryasango ry'ugwaruka kuri Radio Inzamba agateka kawe. Ndabaramukije mwese mwatoye kudukurikira. Twumvikanira kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org. Mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu itariki 15 ukwezi kwa kane, tuyaga ku bijanye n'akazi ko kumenyesha makuru mu Burundi. Muri iki gihe dufatiye ku byashikiye amenyesha makuru ba Radio Isanganiro ndwiheze mu gihe bari bagiye gutohoza inkuru mu ntara ya Bujumbura. Ikiganiro muriko mugishikirizwa na Francine Kanyange, Innocent Kubwimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma.
Muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus. Ubuze ibimenyetso byayo. Ibimenyetso bya coronavirus nibi bikurikira: ubushuhe, kumeneka umutwe, gucika intege, gukorora no kuma mu muhogo, kubura impwemu. Mbega ni iki gukora kugira wirinde icyo kiza cya coronavirus? Karaba kenshi mu ntoki, kururira canke wasamurire mu ngingo y'ukuboko, koresha imishwaro ukitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro, ifuke ku munwa n'agatambara kabigenewe igihe wumva ufise ibimenyetso, irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda, irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi. Ubu ni ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe.
Mu gihe igihugu cimirije amatora, haramaze igihe hibonekeza ukutihanganira abamenyesha makuru baba bariko bakora akazi ku nkuru zitandukanye zijanye n'ibiba mu gihugu. Dushimikira ku karorero ka hafi aho itariki 9 uku kwezi kwa kane umumenyesha makuru wa Radio Isanganiro yari yagiye gutohoza ku vyari vyabaye ku musozi Rukuba hamwe n'umushoferi bari bajanye batorohewe, kuko haje abantu bababujije gukora neza icyari cyabajyanye mu kubatera ubwoba no mukonona imodoka yari yabajyanye. Biri mu nkuru yaciye kuri Radio Isanganiro itariki 10 z'uku kwezi. Twumvirize bimwe mu byari muri iyo nkuru yashikirijwe na Josine Kaze.
Jean-Marie Vianenge Dakumana, umumenyesha makuru wa Radio Isanganiro, yari yagiye ku mutumba wa Rukuba gutohoza amakuru ajanye n'igitero cari caraye gikozwe ku rugo rwitwa Juvenal Hicu Burundi. Atanguye gukora amatohoza yari yamuzindukanye, niho yaja abona umugwi w'abasore b'imbonera kure nk'uko vyemejwe n'abari babazi, maze batangura kumubaza ikimugenza basa n'abashaka kumukubagura. Abanyagihugu bari aho baciye bashwobaduka baza babiyamiriza abo basore bari baje na pikipiki baca barahunga. Begendere gato bahuye n'imodoka y'Isanganiro aho yari ihagaze, baca batangura gukubagura umushoferi Saidi Rukunda neza nkuko yaviganye kuri Radio Isanganiro.
Je nari mu modoka bakaca bashika hanze ndi bakaca bahagarara caza cyakura itepu cambona ashakiye zose cyentangura kuhamuka naciye nsohoka ncanduza ibiyo canuga ncamanuka bukebuke kuko umuduga sinshobora kuwukura hagira ufise amashati yonyine.
Abamenyeshamakuru bamaze iminsi batotezwa sabo gusa. Hari n'uwitwa Blaise Pascal Kararumiye, umumenyeshamakuru wa Radio Isanganiro nyene ikarusi, yarafunzwe mu nyuma ararikugwa. Hari umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Iwacu aherutse kugirirwa iterabwoba n'umushingamateka Angle Bert Ngendabanka wo mu Cankuzo amubwira ko azo mumena gatwe. Hari n'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bafunzwe kuva itariki 2022 ukwezi kw'icumi umwaka uheze, abo bose rero bakaba bazira umwuga wo kumenyesha makuru.
Murahejeje kumva uko ibintu vyifashe, ijambo ni gwanyu kugira ngo mugire ico mubivuze ko mushikirize n'ico kugwa kugira ngo akazi k'abamenyesha makuru gakogwe atantambanye. Ni nyuma y'aka kariri
abayirinzi twagiye hamwe dushigikira abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru ingurane nyinshi bacamwo iyo bari mu mwuga wabo kandi n'akamaro kanini cyane bafitiye igihugu kandi kubwira ngo twazikanye
Darlem ari Burundi ati birateye isoni bona imbonera kure ziha ububasha wo kubangamira igikorwa cy'abamenyesha makuru bari ku kazi.
Kandi ko nana kure cy'ubuzima 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 Nizo tikaba kina doko shuburundi kuko nizo wajisisha mili kina doko shuburundi aho watasiwa kuhu watira wano watasiwa kisha wano kukina vihatari leke na wakatiwa kukuli kagashi wakaketanga wakujo wakatari lahaji sekandi ala wakona wawone
Tugumi Burundi just ati ungera uvibukuru ugakwira hose abari mu ndongozi z'igihugu nibatanga karorero keza ukubahiriza abamenyesha makuru.
Tere kintu bari bagikora yaza kucyari kintu cyiza kiterambere kuri abanyimenyesha makuru nyine cyangwa radio bakorera iterambere ku gihugu cyose iterambere kuri abo baba kubaguye rero njyewe nkavuga nti kugira ibyo bihagarare byiza ni uko utwo tugwi twabo bantu iyo misore barakwiye kwigishwa karangamutima k'ibyo bategereza gukora n'ibyo batategereza gukora rero kugira ibyo bihagarare ngaruka rukorerwa ibintu nk'ibyo rugahano n'ikimenyamenya gituma ibyo biva uyu munsi ajya bikisubiza nuko badahano yaba bahano yaba batari bashyigikiwe n'ubutegetsi buhari uno munsi njye ndibaze ko ibyo bintu byahagaze abo bantu niba bariko baraturumbanya igihugu nabo bariko barahungabanya umutekano w'amenyesha makuru turasaba ibishoboka byose ibyo ababijeje bagira icyo bakoze ubwo rwaruka rwigishijwe nabi rusubire rugarukana ku murongo barugorore kugira ngo dushobore kubakira igihugu hamwe tatawe n'ubundi umuntu kubera amenyesha makuru umuntu kubera udakorera yake y'umugabo umuntu kubera udukorera mu kinyamakuru cy'ikigo dukora mu kinyamakuru cy'umugambo ngiye ngese yihagarare kuko hehe nuko bimeze sibyo gusa murabonye n'ibyabaye n'ukuntu n'abategetsi burabonye basigaye bakumira abamenyesha makuru muri ibi na biri rero murumva yuko batabudaho babivoma ni byiza umwe rubwiye ukuru ugakorekera hose kandi n'ikibi hariya kivaye bukuru iyo kivuye bukuru gica gikwira hose barabizemo imbuto mbere ayo nicyo ituma rero abayobozi abarongozi bakwisubira ko bakareka kuza barakoresha iterabwoba.
Sidi na wenyine ari Burundi arerekana ingene no muri kahise abashatse kubera intambamyi abamenyesha makuru mu mwuga wabo babonye ko bihenze.
Uriko uraraba ibintu bikorerwa abamenyesha makuru na cyane cyane rya nkuru zavuze yuko abamenyesha makuru ko yaje isanganiro bate ubwoba hanyuma bakongera imodoka yari barimo bakongera bakayitoborera amatini. Ibyo bintu ni ibintu bitangaje cyane kandi biteye agahinda. Jyewe ikintu kimwe nkunze kuza ndibaza ni eske senyerema izo mbonera kure nk'abantu biyitse ariko turabizi ko abantu bize kurusha amateka turahuye mu manama hirya no hino none nimba ari abantu bize bararitse ari cyo gitari cy'ipolitiki uno munsi umuntu ashobora kuba ari mu mugambi uyu ejo akaba mu yundi kandi abamenyesha amakuru bazoguma bavugira abantu bose nicyo gituma rero jyewe icyo mbona twafata abamenyesha amakuru nk'abajya nk'abamenyesha amana bavuga gutuma kuko urumva bobo bakira uwo muntu uwo ari we wese aje abagana nicyo gituma rero twari dukwiye kubashyigikira bose imigambi yose tutaraba aho twegamiye kuko mu bisanzwe uri kuritegereza muri kahise ko Burundi dayere havuba hari abantu bagiye barafata nabi abamenyesha amakuru aha aje nkagomba nkaca ndabibutsa umuntu yitwa Usene Rajahabu baribuka amajambo yavugiye hirya kuri Prince Louis Rwagasore igihe ariko aravuga ngo abamenyesha amakuru ngo bazovuga ngo aho yaba nari Imana ngo nabateye n'iyindi minwa acavuga umugani wa Gahanga ukagira ngo ayo maradiyo nyene igihe bamufunze cyose cyatanga kumuvugira niyo bagomba kumugira nabi n'isi cyose ariko barasemerera tangu no musi wewe ni doa tuwa mbaya vugirako inole chita gihe yesha ya chisha kubuhumo kwa wabu kwa wabu mbaba yugare yosi sari kubugi kwa nabani nyogo tanga no wundi vururiru kwa mandi wano vige zekwa wachi muu muga amke changi vige zekwa kutegeti kwa kafuga na wama adiyo muga uno musi kama adiyo kwa wabu vugirako
sindi awandanya hanura ugwaruka gose gusonera no kubaha umuntu wese iyari mu mirimo yiwe iteze imbere igihugu n'abakibamwo
nje turagomba gusaba ugwaruka nibafate abamenyesha makuru bafate kujya kwa bihebeye imana kujya kwa bahaye na gateka kandi na muntu tahera abantu bose kuko no munsi umugambo no munsi arimo nibaze ngo bazoguma mu mbonera kure oya ejo bashobora kugira ingorane tahere mbere naho bakintu mu mbonera bakabagirira imena nyamwazi kemena nyabo bana rimenyereye ariko twumva iyo batoye n'ibiziga ko dija twumva ari amaradiyo nyine aya nyine ariyo yamaca bavugira umuryango akaba usuga guhungira muri ayo maradiyo kugira ngo ushobore guserura akari ku mutima ke nibaza yuko ibyo ubuza barabimenya akari bahungira kugira ngo rero bihagarare bagomba dusabe abantu bazi yuko bajejwe ugwaruka kw'imigambwe yose abagenzi ugwaruka kw'imigambwe yose kuko n'umutsi urabona benshi barashanirana yuko bubigisha nubwo bariko barashetana mu migambi yabo hari ibintu bategerezwa kubaha amavuriro abihebeye imana abamenyesha makuru kuko abona abantu bakorera abantu bose atanu namwe bahengameye kalama bavuga ngo bariko bavuga ibintu ngo vy'ibinyoma none ko umuntu iyo yigiye kuri tele agaca avuga amakuru iyo yiboneye ahubwo je nayo yibaza yuko ahubwo bofuma abamisha banabunguruza bati nimunyaruke hajya ko bari bagiye gutohoza ngo bati nimunyaruke ahubwo mugende muraba aho hantu habereye ibyo bintu hanyuma muze kuvuga ibyo mwabonye none ubwo baciye basubiza inyuma mu nzira icyemera nawe ugatera muntu barumva nawe ni abantu kwinjira mu Burundi mugara mu nyuma ngo bagiye batanga ibyegeranyo ngo batanze ibyegeranyo bitari nego batabemereye ngo baje mu Burundi ngo baje gutohoza inkuru ziriko zirakorerwa ku rubuga none bari bazi ko bashobora kubakura amakuru aya makuru amaze kuyatanga urumva ntushobora kuvuga ngo bavuze amakuru atariyo kandi mu gihe umuntu yamaze kubanira
Gael ari muri Afrika y'Epfo yerekana ingene uku kudahana biri mu bituma hari ubwo rwaruka rw'imbonera kure rubona ko rufise ubudahangagwa
umenyesha makuru atohoza inkuru ku muntu uwo ari we wese ntaraba ngo n'umusenere ntaraba ngo n'umusenidede ntaraba ngo n'umuyipedezi gamibanga ndetse n'umunyamahanga bahari ndetse n'ibiraba igihugu cy'u Burundi bararenganije cyane icyo twosaba ni biture senare zibatunganirize zibashumbushe kandi kanatsinda n'abakoze ibyo bara barihanigwe kuko izi mbonerakure umengo zifise ububasha gusumba umukuru w'igihugu atwara igihugu cy'u Burundi izi mbonerakure zahangara inzego z'igipolisi izi mbonerakure zirihanga inzego za gisirikare nuko wakwikubita gashi bagasubiza amaso inyuma bakibuka iprona ipronare kise abajire barihe ubu bamenye yuko intwaro zihinduka mbe ejo hoja iyindi ntwaro bazuca bajaje
jambo tukiwandaniriza kuri Isa ari muri Zambia ati kugira umwesha makuru yubahezwe mu mwuga wiwe no guhana umutoteza
kimuna kohamira bunwa aho ushobora gufata umumenyesha makuru ariko atohoza inkuru kandi dusanzwe tuzi ko umumenyesha makuru igikorwa ciwe afitiye akamaro bose iyo aba bariko babatoteza cyangwa bariko bafata batobagura amapine y'amamodoka baba barimo aba nabo umuntu akwiye kumenya ko umwanya n'umwanya nabo bashobora kutobwira ikibazo kandi bazavugirwa nabo mumenyesha makuru ntibariko bakandamiye rero by'ukuri muri make iki kintu ndendigahise cyane hanyuma ikindi nacyo turamenyereye ko mu gihugu cyacu na cyane cyane igihe leta ihari itari kuyubahiriza agateka kazina muntu iki kiri mu bintu cyuko agateka kazina muntu katari kubahiriza cyane rero by'ukuri nshobora kumbwira ko umumenyesha makuru yugenda agiye gutohoza makuru agateka kirimo ntikubahirizwe ibintu bikaba ku murango na bene kubikora bakaba bazwi kandi bakaboneka mugabo ntibafatwe ikindi ni ikimenyetso cyerekana ko n'ubutungane kandi isinziriye ntibwibandanirize rero ko nyine hanyuma rero jyewe ntwaruka icyo mbona mbona ko umuti wa mbere ukenewe ni uko ibintu bihinduka turababaye cyane n'ibyo bahari barakora na cyane cyane muri ayo matora twimirije dutegereza gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo abo bantu baveho
uko niko Boris ari mu Rwanda abibona kubwiwe abatoteza abamenyeshamakuru mu kazi kabo bari bakwiye guhanwa kugira ngo bihere
ni ibintu byerekana neza yuko umuhari w'imbonerakure babaye imena z'umuce ubuhoho byarenze haniro aho bashobora kuba ububasha bwo guhagarika umuntu agiye ku mirimo yiwe ya minsi yose ego abamenyeshamakuru akazi bari bariko n'akazi k'inyungu z'igihugu kuko n'akazi wo kumenyesha amakuru aho bitagenda neza naho bigenda neza aho bitagenda neza abamenyeshamakuru iyo bahavuze abari nk'inkebuzo kugira ngo abatware babone aho gukosora ahabuze ingufu kugira ngo bakosore iyo bavuze ibintu bigenda neza navyo nibaza ari byo gutanga ingufu ku batware mu kubandanya gukora ibyiza ariko guca wumva yuko hariho umugwa w'abarundi wiha ububasha bwo kubuza amenshi amakuru uja gukora akazi kabo ka minsi yose ni ibintu bibabaje ko bari bagiye no kuraba umuntu yaraye ahohotewe nibaza yuko leta uno munsi canke abatware abo hasi gushika kubo hejuru bari bakwiye guhimiriza abanyagihugu bakababwira icari c'umumenyesha makuru ica jejwe n'akamara bafitiye igihugu hama kugira kandi ivyo nibagarare nibaza yuko ubutungane bwokora bugahana ubwo gwaruka hama n'umugambwe Saint David nimba koko atari uwo wabatumye nawo nikitandukanya nawo ahubwo ugafata iya mbere mu gutera ibyatsi izo mbonerakure.
Hervé ari muri Tanzania mu ikambi y'impunzi ya Mtenderi ati uretse imbonerakure na bamwe mu bategetsi hari aho babera intambamyi akazi ko kumenyesha amakuru
najya ari bagije ikiganiro mushikiranganje w'amagara y'abantu abimenyesha amakuru bimwe bimwe byakumiriwe byerekana gukora gatotezo muri ibuka amenyesha makuru y'ikinyamakuru iwacu n'ubu bagifunzwe kandi bazi umwuga wabo bari bafite uburenganzira ubu naho murabona ibyo batanguye gutera ubwoba amenyesha makuru n'imiduga n'ibiki bibonekeye gukora gatotezo kandi tubona yuko umengo bizoba inyigisho zahawe n'imbonerakure kubera turamenyere yuko misi yose iyo hagomba kuba amatora ugoroka rw'imbonerakure rwigenza ukuntu ukarenza naho wasanzwe utameze neza rero turabona yuko inzu mbonerakure zarengeje ibyo zikora mu gihe zidakurikiranwa n'ubutungane ubu zisigaye zarenze inzego z'umutekano aho umuntu yofashwe nawe riri umutekano wa polisi imbonerakure nizo zigaye zikamufata murabona mu kiwundo zagenda zigaturira inzu zikagumagura inzu umugabo agaca afatwa nyine batotejwe rero ako n'agatotezo kariwagirirwa ibimenyeshamakuru kugira ngo ayo mazi izo mbonerakure nyine ziriko zirakora canke izindi nzego ntashobore kumenyekana ikobwe mugabo bibe kugira ngo umenyeshamakuru ntazokubahuke kugenda ahantu haba habereye ibintu bitameze neza byakozwe izo mbonerakure canke izindi nzego z'umutekano nyambara umuntu aba yafashwe nyambara uwahohotewe nyambara ari wishwe tubona yuko amazi yarenze inkombe nyambara atayarenze kuva kera
arongera agasaba ko ababikora bose bohanwa
turasaba inzego z'umutekano bwa mbere kuzokora akazi kazo zikareka kurengerwa n'imbonerakure ubutungane nabwo nyine turasaba ko buza burakurikirana ubwo gwaruka mu gihe rwa gwakoze ibibi ibintu bitarayangara n'ivyo bitayangaye naye handi abantu bisamaza bakareka ugwaruka rugakoze ushaka bibuke yuko muri kazoza batokurikiranwa umunsi akabazwa icyo yarajejwe leta na cyane cyane muganga uri kutegeza tubasaba yuko guhagarika izo nyigisho zibi kubera ubwo tubona ko rufite icyo gushimikije yaba rudashigikiwe ruba rufatwa iyo bwakoze ibibi rugahanwa imbere y'ubutungane
andi ubwo baruka turumira yuko nabwo nyene rwoza rurabikora kubera rurabe nizomere nagwa kwaruka mu Rwanda mu gice yonye koko gwatamira gushira amabariyeri nabo turabona yuko ndi batangwe tangwe kuza barahagarika imiduga bagenda bagumura amazu biruka ku bantu babakubita babafata bapfunga kandi atari abapolisi cyangwa rumere nka gwagwaruka ngo muri Cote d'Ivoire ngira baradushyira ubuyari.
Na Christian ari muri Australia abona ko hari n'abategetsi bataratahura neza akamaro k'abamenyesha makuru na cyane cyane mu bihe bigoye.
Isi yose iri mu bihe bidasanzwe kubera umugera wa coronavirus. Igihe cyose habonetse indwara nshasha itagira umuti ntigire n'urucanco ibihuha biriyongera. Ibyo bikunyurwa nuko ubu abantu benshi bakoresha za internet. Ibihe by'ibiza ni bihe abo uruhara rw'abamenyesha makuru rukomeye cyane. Ibyabaye i Burundi aho umushikiranganji w'amagara y'abantu akumira abamenyesha makuru emama ngo nuko bakore ibimenyesha makuru byigenga na kamara maza bigoye no gutahura. Nagomba nibutse ko umushikiranganji w'amagara y'abantu ko iyi coronavirus yari kwiye gutandukanywa cyane n'imikino ya politike. Iyi n'amagara y'abarundi ari kumanga. Iyo ubonye ibihugu by'Ubufaransa, ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu by'Ubutaliyani bifise ibitaro rurangiranwe ikomakomeye ku isi, abantu bapfa ari bihumbi n'ibihumbi ku munsi, byari bikwiye kwigisha iyo leta ko politiki yari ikwiye gutandukanywa n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma giha umuco abarundi, na cyane cyane igafata ingingo zabwiwe abarundi, zasiguriwe abarundi, naho gushikira abarundi nta handi hantu ho guca atari uguca kuri abamenyesha makuru. Turaza agatotezo gakorerwa abamenyesha makuru buri munsi, ariko iki ni gihe cyo ko ako gatoterzo gahagarara, na cyane cyane ko uruhara rw'abamenyesha makuru rukenewe cyane muri ibi bihe. Uburundi turazi ibitaro dufise, turazi abadokteri dufise uko bangana. Ni gihe cyo ko leta itangura gufata ingingo ikazibwira abanyagihugu kandi koroheza abamenyesha makuru na cyane cyane mu kubaza ibibazo.
Jambo mwariko murumviriza ahaniho tugisodereye twaciye ijya nino akazi ko kumenyesha makuru muri iki gihe dufatiye kwikubagurwa ry'umumenyesha makuru wa radio Isanganiro n'umushoferi bari kumwe abafashe ijambo berekanye amakenga bafise ku ntamba ziriko ziribonekeza mu gihe abamenyesha makuru bamwe bamwe bari kubarondera amakuru atohoje bagahanura ukwigisha ugwaruka gose hamwe n'abandi barundi akamaro ko kumenya inkuru zitohoje neza mukorohereza abazitohoza no mukubaha amakuru akwiye kubiba byabaye ababaye intambamye muri ico gikorwa nabo bagahanwa. Mwakoze mwese mwadukurikiye kuri micro mwari kumwe na Francine Kanyange Innocent Kubwimana ari mu binga bw'ivyuma turabifurije kururanirwa.